Onesuwa Gwabukombe aciriwe umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose inyuma yaho Sentare na Nyuzwa y'i Francfort yerekaniye ko kubgayo bwana Onesuwa yahagarariye ubwicanyi bwakorewe abatutsi b'abanyarwanda bagera ku 150 bari bahungiye muri kiliziya iherereye Kiziguro mu mwaka w'1994. Iyo Sentare yagize iti: "Nduguruye twa Mugina turafise ivyemezo na Nyuzwa ko bwana Onesuwa yateguye arakora yongera atanga n'amategeko yo gukora genocide yo mu 1994. Bimwe muri ivyo vyemezo nuko zimwe mu ntera hamwe zagandaguye abo batutsi bari bahungiye muri kiliziya y'Ikiziguro ariwe yazishikanye ahabereye yo genocide mu Duga wiwe Nduga yitwa Mugina aciri umunyororo wo guherayo inyuma yaho Sentare nkuru y'igihugu cy'u Budagi yankiye imyaka 14 yari yaciriwe mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka. Onesuwa Gwabukombe afise imyaka 58 ye mu gihugu cy'u Budagi kuva mu mwaka w'2002 avafungwa mu 2010 inyoma y'umutahe wo kumurondeza wasohowe n'igihugu cy'u Rwanda mu 2007. Amakuru dukesha ikinyamakuru Izuba gikorera mu gihugu cy'u Rwanda akemeza yuko uretse Gwabukombe yakatiwe gufungwa burundu hoba hari abanyarwanda bandi babiri bakiri mu Budage bagize uruhara muri genocide yo 1994 bariko barahigwa n'ubutungane bw'u Budagi bubisabwe n'u Rwanda. Ayo makuru yongera akavuga kandi ko komisiyo y'igihugu cy'u Rwanda yo kurwanya genocide ishimishwa n'ingingo yafashwe na Sentare na Nyuzwa y'igihugu cy'u Budagi i Berlin mu Budagi. Diane Nahadzwe, Ijwi rya Amerika.